Twashimire ko mandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe gute nshuti bakunzi muri kumwe natwe mu biganiro vy'uno munsi. Hano muri studio y'Indwi muri kumwe na Jewe Diane. Nini nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga mukunda. Mwiyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi mu ntara zitandukanye z'ico gihugu turabaramutsa. Abatwumva muri mu Rwanda muri ko mutwumvira ku FM 104 n'ibice bitatu z'Ijwi rya Amerika. Namwebwe turabaramutsa tubaha ikaze muri kino kiganiro. Muri ko mukurikiraniraho ikibiraho kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Turi kuri Facebook, Twitter, Instagram na YouTube kwa adresse VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero ikaze inshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu kiganiro muri isanga. Ikiganiro muri isanga cuno munsi turongera tubahe akaryo tuyage. Tuyage kubera iwanyu, tuyage ku makuru avugwa iwanyu, tuyage ku bitandukanye mubona aho mugendera, aho mukora imirimo yanyu ya minsi yose, tuyage no ku makuru twabashikirije ayo turiko turabashikiriza, haba yagezeho mu gihugu cy'u Rwanda, haba yagezeho ahatandukanye, aho muri mu Burundi, mu makamba atandukanye, muri Afrika, Iburaya n'ahandi. Muri Afrika y'Epfo hari inama ya BRICS irindiriwemo president w'Uburusiya yarayitezemo ntaza kuyijamo, ariko aza kuyikurikirana bicaye ku muhora wa televiziyo zitandukanye. Abategetsi bazoba barimwo harimwo abo Bushinwa bavuga ko bushaka kugira imigenderanire hagati yabwo na Afrika cane gose. Ivyo rero bashobora kwitanga ko ivyiyumviro. Muri Nigeri naho abatembagaje ubutegetsi bwaho bubavuze yuko bashaka imyaka itatu kugira ngo byifata kibanza kugira ashobore gutunganya ayandi matora yo gusubiriza President Mohamed Bazoum yatembagaje ku butegetsi bw'ico gihugu, ariko ishamwe CEDEAO yavuze ko uwo mugambi ritagwikoza, rishaka ahubwo yuko vyihuta bagasubiza ubutegetsi Bazoum babwatsi. Navyo nyene murashobora kugira ico mubivuze ko aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Michigan harabaye ejo igiteramo kiryoshe cane carimwe abagande, carimwe abaki batandukanye, abanyafrika benshi, muri Tanzania abaririmbyi baraje bateramisha abantu. Ni igiteramo cakurikiranywe n'abatandukanye benshi cane. Ukaba uri muri Michigan waragiye muri ico giteramo, naho nyene urashobora kutubwira ko harimwo abanyafrika benshi muri Uganda, muri Tanzania n'abandi mu karere k'ibiyaga binini. Mu Burundi ho naho nyene muratubwira ibigezweho, hariho ikoraniro ryabaye hagati y'aba mu makungu diaspora n'ubutegetsi bw'i Bujumbura. Ukaba waragiye muri iryo koraniro, nawe urashobora kutubwira tukaguhamagara ukatubwira. Mu Burundi kandi mu vya politiki haravuga icuka kitari ciza mu mugambwe SNL, murazi yuko Agathon Rwasa bamuvanye muri uwo muryango ku burongozi bwabwo. Biravugwa ko umuhana wiwe kwa gatandatu ariko abatandukanye ari mu gipolisi n'abamushigikiye. Ukaba warabibonye, ikaze ni gwawe. Muratubwira amakuru yose avugwa irya nino, ayo twababwiye, ayagezweho, ayo tutamenye mu ndwi iheze. Akanya ni gwanyu. Turaza rero mu kubafasha kugira uwa mbere mwiza, tuza turacishamo n'indirimbo zitandukanye, izo mudusaba, izo tubaha, iziri mu midiho itandukanye, reggae, turabashamo amapiano, turabashamo amazuka, bayashaka muratubwira ico mushaka, ama turabe ko indirimbo mudusabye tuzifise tuzibasangize. Uwa mbere twakire ni Aster Kana. Aster, ikaze ku Ijwi rya Amerika. Aster ikaze ku ijuri Amerika. Aster uratwumva?
Allo?
Oui, uri kura twumva?
Eh genda bumva.
Eh goherere Gaster.
Jewe mu bisanzwe mpereye mu nkambi y'impunzi ya Kakuma Karubaye.
Kakuma muri Kenya.
Muri Kenya.
Aha, haravugwa makinga ho onye muri Kenya no muri Kakuma muri rusange.
Mu bisanzwe havugwa inzara. Nka Karubaye niho bibanye nuko basanzwe bafata amafaranga. Bara yapunguje ku buryo hageze aho umuntu afata 1600.
Bayavanye kurangahe bayashira kwivyo kugira bayashe kurayo
on. Bayavanye ku 2000 bayashira ku 1600.
Mhm. Abo uvuga bani bande. Ni burongozi bwangwa hari HCR ninde.
Ingira no byobuze bwa HCR ngo batugwe amafaranga bayapunguje ariko ingorani hari ni imwe. Niko faranga 1600 niyo impunzi ya Karubayeri ivyezwe n'ibintu byari byo byose. Yaba makara, yaba isabune, yaba imyambaro, byaba ibyo kurya byose biva muri cyo 1600.
Iyo ngingo yafashwe ryari?
Iyo ngingo yafashwe gutangira mu kwezi kw'indwi.
Hanyuma abayifashe RCR uvuga baravuze igituma babavanye ku 2000 bakabasha ku 1600.
Oya badutangarije ko gusa baratubwira ngo nibaba ngongwa ngo amafaranga ngo nabangwa abonetse ngo bazayongeraho ariko turebye. Usanga harimo imiryango imwe yahuye n'ibibazo ari nabyo nari nshaka gushikiriza kugira ngo murebe uburyo mwabidukemurira.
Kubikemura ntavyo dushobora ariko ico dufise n'ijwi turabitangaza abo vyiga bibashikiriye
n'amahanga. Kuko yaragizwe rihindura byinshi.
Duga ku ijambo ryo kwivyo bibazo.
Ikibazo dufite harimo abantu amafaranga yabo bivanye n'uko bapokera ku marayini harimo irayini za Safaricom n'izindi bitangwa na ma ATM ya Equity Bank. Abantu rero bari bafatira amafaranga kuri ayo marayini ya Safaricom bageze bivuga ngo amafaranga yari ku ma account yabo barayisubije.
Sinahura uko ikibazo ko cifashe bisubije amafaranga bari barabahaye.
Urumba irayini ikwama ikabura network canke bakavuga ngo ntisoma mbese ushize mu isimu ugasanga amafaranga bagushyire kuri account ntaboneka. Ugiye kuri complain bakakubwira ngo amafaranga ariyo ngo tugereza tuguhira yini nshyashya uzayakuriraho. Iyo rero hasiciye umwanya wo kuyisubiza bafata bakahita bayisubiza muri complain ugasanga wa muntu maze nk'amezi 5 atatu ata amafaranga yabonye yo kujya ugasanga inzara iri kumwica. Kandi nanjye ndi muri abo kuko nanjye bantwaye amafaranga y'amezi ane.
Abuvye icyo kibazo gica kibarizwa muri banki cyane
kibariza muri WFP. Twara telefonera Nairobi batubwiye ngo amafaranga yaratwaye ngo baratwaye ngo nta kundi bwo kuyagarura.
Ariko hariho amakuru anavugwa n'abarundi n'abanyarwanda bari ngaho onye Aster bavuga yuko iyo mufite amafaranga kuri ku mabanki atandukanye ikiringo cyo kuba muri ico gihugu carabaheranye byose babyisubiza mu kurindira ko manza gukemura ikibazo c'impapuro zanyu nturi mu murwi wabo bantu ubwo
ahubwo zeneri mu guhizo mpunje kuko abona abantu babaze nko gutembera bafite amafaranga kuri account yo ibyo birahari barashobora kuyabroka ntuyakureho.
Mugabo we biratandukanye
biratanu kwa hivyo generasyo ya UN baamha kugira ngombeho.
Yushi
kini ba kwine ama franga inya ameza ne tanga tana tanda tali yungi.
Hama yushi kini zijewazo abo vye gaba kabivuga kwiki.
Hapa kwa sababu kwa hivyo kuko nanze nana musikili zari mwishiki kugira ngombeho kwa nami mwurudishikili zimbele.
Turafise umenyesha makuru wacu akorera ngaho reka turaza kuvugana kuri iki kibazo n'abatwara kino gisata bumve ko arico bashaka kutuma bakaza ngaho mu ikambi kuraba uko byifashe impande zose tukumva ico zibigona ko kuko ngo rwa rumwe rukamwa yera
kugira ngo iyi miryango yabuze amafaranga irebe buryo yokwi kuko ubiye no kwiduka bafite ideni rya meza 5-6 ngo nati ntabije tuguha. Kandi ugasanga no guhangayika gusa.
None ga ayo mafaranga bavanye ku 2000 bakashaka ku 1600 1600 ni kugatwe ku muntu umwe umuryango urimo batanu baca bagwizana gatanu sivyo?
Sawa.
Hanyuma ubundi mu makamba mwamwe hari gihe utwo dufashanyo duherekezwa n'ibindi bintu bya bifu y'ibigori bya biharage. Ico gihe 1600 kiraherekezwa n'ibindi bintu wavuza amakaramuga ntwatubwiye utundi tuntu.
Nakubwiye nabuze ati ayo mafaranga 1600 niyo uzeyemwe byose isabune kwambara uhaha ibyo kurya n'amakara.
Nimba atari banga umaze imyaka ingahe ngaho muri ubwo buhungiro?
Yemaze imyaka 6 kuva muri 2016.
Kuva muri iyo myaka 6 hari ingingo nk'iyi uhejeje kutubwira kugabanya amafaranga yari bwafatwe.
Oya aho namwe no nkambi twafata 2400 hanyuma baratwongera bageza kuri 2000. Ahubwo turatanga yukunwe n'indi biryo byazamutse beye ahamba bakita bamanura amafaranga.
Abagwiriye ngaho nabahunze ibihugu byahe.
Harimo abasudani bavuye muri Sudani y'Amajyepfo. Harimo n'abasomali. Harimo n'abarundi. Harimo n'abakongomani.
Ingingo yega mwese abari mu yokambo
twese ratwega.
Urakoze kudusangiza ayo makuru. Hanyuma turavugana n'abatwara iki gisata bazobirabe ko bashobora kuza bakabavugisha bakavugisha n'uburongozi bw'ayo makambi atandukanye arimo kakuma n'izindi.
Ego kabisa kugira ngo barebe niba amakuru ari kuri kompleni ntayanze kuyakura ku giti ciwe barebe uburyo bayamusubiza kugira ngo ariha amadeni yafashe.
Hama mugabo akandi kabazi imbere ko ndakurekura iyo ngingo yega makambi yose y'impunzi zose ziri muri Kenya canke ni kambi zimwe zimwe.
Iyo ngingo kumvise ngo yafashe ni Kakuma, Karubayeri na Dadaabu.
Kakuma, Karubayeri
na Dadaabu, kuko Kakuma ho bageze kuri 400.
Kandi ayo niyo makamba barizwamo benshi muri Kenya.
Kuko Kakuma ho barafata n'ibyo kurya ariko bakabashyiraho ayo mafaranga y'ingereka, ariko twebwe ino nisho 2600 gusa muri Karubayeri.
Impunzi ziri mu bisagara zitari mu makambi bo bite bararonka nti baronka?
Oya, impunzi ivuye mu nkambi ikadi igahagarara irimenya ku giti cyayo.
Urakoze ubwire umunsi mwiza kandi urakoze kudusangiza ayo makuru yo muri Kakuma, Karubayeri na Dadaabu.
Namwe murakoze cyane.
Yego, mushobora kuba muriko muratwumva namwe bwe muri Kenya mutahari mu gisata c'impunzi canke mudashaka kugaruka kuri impunzi ariko mukatubwira ibindi bitandukanye Kenya ivugwamo menshi nko mu kwezi kwa 9 kuza igenekerezo rya 3 gushika rya 9 nyene hategekanijwe inama rukokoma kuzihindagurika ry'ibihe mu byerekeye Afrika. Gusa ni inama itamaze igihe kinini itanguye kuziraba kuko kenshi haba ivyo twita COP ihuza inama zose ibihugu vyose kabuka umwaka utashe, ariko Afrika yari itunganije ivugati natwe turakwiye kuza turagira inama yega Afrika ubwacu. Iyo nama rero izomara ico gihebera muri Kenya Nairobi. Bari baratinye yuko ibihugu bizohakoranira kwera imyerekano imaze iminsi yihabera batazoroherwa abazojayo, ariko bumvikana ko iyo nama bazoyijamo bukoroherezo vy'imyerekano bazora kubanza bigahagarara. Iyo nama izokoranya ibihugu bitandukanye, Burundi, u Rwanda rurimwo n'ibindi bihugu byose byo ku mugabane wa Afrika. Hazobanza hahure abari mashami yigenga baje guhura abakuru b'ibihugu n'amareta n'abaserukiye amareta bagaruke bapfundike ijambo imbere yuko mu kwa 11 mu mpera baca bahurira i Dubai mu yindi nama yitwa COP. Rero izohuza ibihugu byose bashaka kuraba Afrika yitunganye gute mu vyihindagurika ry'ibihe. Ikori imigambi ingana gute itandukanye ya gute biciye mu kigega bemerewe ijya nino n'amakungu bita Fond Vert ni kigega ibihugu bikize bishamwa amafaranga yo gushumbusha ibihugu bikenye biriko biragira ko ingaruka biciye mu ihindagurika ry'ibihe kandi ataco vyabikoze ko. Iyo nama nayo nyene murashaka kugira ico muyivuze ko ikibazo c'ihindagurika ry'ibihe naco nyene murashaka kugira ico muyivuze ko murumva ko ari sango barindiranye igishika i Nairobi muri Kenya mu ntango z'ukwezi kwa 6 mu nama rukukuma ya Afrika kuvyihindagurika ry'ibihe. Tuafise Gerard ku yundi murongo wa telefone. Gerard ikaze dusangira ijambo.
Ego.
Uherehe ga Gerard?
Ndi mu gihugu kiwanyu ca Tanzania ariko ndi mu Burundi.
Tanzania uramaja he?
Tanzania ndi mu ntara bita Yandeya ihana ruwize n'igihugu ca Zambia na Malawi.
Amakuru tuzaniye ngaho onye ku mupaka wa Malawi na ande bicho mi Tanzania na ya
ego makuru ngakuri ni meza nta bishino havuga kuko niki ndahamaze ndahabaye neza muzi neza ntangora neza hano kuvuga seri ubona shaka kuvuga kukijanye na makuru mwari mwadushikirije ngaha kuri radio nagiye mwadushika kuri mbuga nabo ngurukana bumenyi ya Facebook yo mu gihugu cya Nigeri aho ujya mugabo ujya mukuru w'abasoda bageze gucumbera umukuru w'igihugu yafise kudeta umukuru w'igihugu yatowe n'abanyagihugu rero urabona ko sede yawe yacipa atiyindo yuko itoziremera amakudeta yamaraba inshuro nyinshi muri Afurika ahubwo bakwiye gukoranya ingabo zo muri sede yawo kugira zize kubogoza ujya mu soda yafashe igihugu rero ahantu bigoreye iyo natahura kubera ujya mu soda avuga yuko ngo abanyagihugu baramwemera bose ngo baramushyigikiye bo muri Nigeri
abanyagihugu bashyigikiye nde
abanyagihugu bo muri Nigeri bavuga mutwandikira mudushyikiriza ko bashyigikiye ngo ujya mu soda yakwikukude
si bose ariko
si bose ariko umenga bavuga ngo igice kinini iya hanyuma rero nuko bacabongera bashaka tubwira ati umukuru w'igihugu yakubise kudeta yari yatowe mu 2021 ubu hakaba hari haheze imyaka ibiri ari ku butegetsi none abo banyagihugu ko aribo bari bayitoreye umukuru w'igihugu muri iyi myaka ibiri baravuze icyo bari bamaze kumunegura gushika aho boca biyumvira ku mubogozi biyumvira ko ubwo muraba bakisubiza agatima mpembero uwo musoda agasubiza igihugu uwo yari yatowe n'abanyagihugu hanyuma bakarindira nimba ari manda yiwe iheze bakabona gutora uwundi mushasha
urakoze nimba atari Banganga Gérard ubarizwa mu cahe muwahe mugwi w'abantu ururwaruka urahumuye urumu yabagacankuriye
nimusanzwe n'umugabo
ego kubgawe none amakudeta aba ku mugabane wa Afrika cyane cyane muri kariya karere mari yatandukanye umuti ubona nk'umunyafrika yego na Afrika uwo buwa
cyo mbona nuko aba basoda kenshi bwo kudeta zikubitwa zikunda kugira abasoda bakunda gucungera umukuru w'igihugu mbona ko mu gihe aba hari ibyo babona bitagenda neza burindira manda igahera hama bagahindura amatora bakaza bagatora uwo bifuza mugabo inzira yo kubica amakudeta iho ndaraba muri Afurika nta kimaze kenshi igirira ingaruka abanyagihugu twebwe batobatwe kuko nk'iyi sede yawe ntiyarunga iki ngabo hariya muri Nigeri abanyagihugu twebwe batobatwe nitwe turuhahonera nibo barogira ingorane nibo barobura ibyo bajya benshi bagokwangazwa rero munakumenga byari bikwiye guhinduka iyi Afurika yacu yari ikwiye guhinduka ikamera nk'ibindi bihugu biteye imbere kuko aya makudeta nkunda kuyumva muri Afurika mu za Buraya ariya mu za Amerika nta kudeta nkunda kuyumva
urashigikiye ko CEDEAO irungika inteko zayo muri Niger
ego je kubwiwanje ndabishigikiye
kubera
ko ariko urumva nubwo ndabishigikiye birimbo zibiri uma ndabishigikiye ariko abanyagihugu nibo bazohaca bagira ingorane ku neza ineza ya byose hari hakwiye yuko huba ibiganiro bya CEDEAO n'abajya basoda bafashe ubutegetsi bakagira icyo bahurijeko ahubwo ntihabe ibyo ntihabe iby'intambara hakabukumvikana mu gusubizanya ubutegetsi ariko muze mudushikiriza nabyo bajya basoda gushika n'uno munsi barabyanka nta biganiro bakeneye
murakoze cyane ugira umunsi mwiza ngaho muri Tanzania ego ugira umunsi mwiza
sawa
inyuma ya Gérard muri Tanzania turahikaze Lucky Ahmed Lucky kaze ku ijuru rya Amerika
Ego muraho muraho.
Turakomeye inzwi yatanguye neza twizera ko izosozera neza. Nguko utambukije ku kwa mbere kenshi birasigura indi ntambwe zikurikira.
Ego natwe turaho majyaruguru Rwanda mu kaye ka ndu murenge wa Buyoga.
Mm.
Si byo kubo dusigaye dukorera mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare.
Mhm.
Nago tuzerutse kubumva kubera nago tugikunda kubumva kuri FM. Mu karere ka Nyagatare nago tujya tubumva.
Karere ka Nyagatare ni gute mutatwumva gahamete?
Nago tujya tubumva kuri FM. Ariko urebye amakuru ari nangaha ni izuba ryinshi. Izamuka ry'ibiciro kubigendanye n'ibifungurwa urebye nk'ikiro cy'ibirayi hari aho usanga kigura 4,500 hari aho usanga kigura 500 hari aho usanga za karoti zigura amafaranga 700
izahora kurangahe muri kahise
ntabwo zahoze ari nka 400 aneni tanu gucyo ariko ibiciro byarazamutse ubuzima burahenze muri kigiye kubera n'izuba umusaruro wabaye mu Kenya kubera izuba ryavuye nicyo kibazo twa niyo makuru ubu dusa nkaho tuba dufite muri aka karere kubera ko haba hari n'ubushyuhe bwinshi cyane muri iki gihe twakundaga kubumva tukiri mu majyaruguru none ntabwo tugikunda kubumva kubera tutakifatisha umurongo wa FM.
Turaza kubaza uko bimeze twumva ikibazo aho kiri.
Yego mudukurikiranire tugekomeze kubumva mu kiganiro muri Isanga twaragikundaga cyane.
Ikiganiro muri Isanga n'ubunye muracagikunda ariko ga Ahmed reka ndakubwire nongere mbwire abatwumviriza batandukanye sivyo iyo hagize ikibazo nk'iki kiba. Ari bikunda muzoze bidakunze ko mutwumva ku radio muzoze muradukurikirana ijwi rya Amerika ryarabiyumviriye abashobora kuba badashobora kuronka utwo tu radio muzoze muraja kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com sivyo urahasanga ibiganiro vyose.
Yego yego turadukunda kubumva kuri uwo murongo.
Haba ibiganiro haba ibiki kuri YouTube naho nyene turahari kuri Facebook turahari ijwi rya Amerika nituri kuri radio gusa turi no kuri ubwo bu no kuri ubwo buryo bundi bwa none.
Yego
urakoze cyane ugira umunsi mwiza.
Namwe muragira umunsi mwiza n'akazi keza.
Urakoze cyane.
Yego
ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanye na muri Isanga akanyanirwanyu amakuru avugwa iwanyu naya hecho muvuga kuri yo twabashikirije nicahe twabahaye mwanya muranakunda no kudusaba muri menshi muhinga bw'ivyuma na Diane Desire canke ni Asheb Desire eko Desire uratwumva
murakoze cyane kumva kakanye
telefone zo mu Burundi kuko tuzaza gukorana neza. Desire
ndee nibura gisukari aho abanyagi rugo cyane cyane bato cyuko cyakene isukari ariko reti ikwizeza yo kumwe n'umwanya isukari cyo kuboneka ku rugero rwiza ariko niyo makuru tubona yuko ayo baradishye n'umwe n'igihugu muto ya kuko wakabonye n'ibyo
Desire umbabarire usinza gushaka kugomana kuri telefone sinda nakubajije nawe uherereye kubera ko telefone yawe imeze nawe ariko muri duke nagoye amatwi kugira ngo yumve harimo ikena gisukari utubwiye n'ikibazo kimaze igihe kivugwa mu gihugu cy'u Burundi turasubira tubandanye turondera amatelefone yo mu Burundi ariko tunabisigura ko kuva ku munsi wa gatanu uko telefone mu Burundi mihora itandukanye n'irushaka kubumva ibyumviro byanyu turabishaka aho itaza gushobora ko baduha amajwi yabo ariko mukaba mwari mwabonye ubutumire bwacu kuri Facebook buturungikire kuri VOA radio yacu hama turaheza tububasomere. Nuko rero turarumira mate gatonya tubashamo karirimbo ka Bruce Melody mu kwinda ko duca twakira igice ca kabiri c'abakunzi b'ijwi rya Amerika muri Isanga. Crazy, Juga Amerika, Washington DC, Mukirundi, no Mukinyarwanda, turacari muri muri sanga, kujuga Amerika ni kuva kumusi wa mbere gushika kumusi wa gatandatu kwa Mungu, hagacaba muri uno mwanya agasaro kabura, ariko kwa mbere politike rimwe na rimwe bikunze tukabugura amatelefone kwa kabiri abakenyezi, no musi gwanyu, muze muri televiziyo umviro, mutubwire ivyo muri shaka ko tuyaga ko kwa gatatu. Ni umunsi tuyaga ko ivyamagara y'abantu nko kwa gatatu winondwi tuzoyaga kuvyingwara yibi ico two kwita ibihute canke ibiguma bifata mu gitereko caba fasoni ico ikibitera ingene umuntu avyirinda isango ni kwa gatatu kwa kane turavuga ivya societe tukavuga ivyo agateka kazi na muntu tuko tubagira ibi bitandukanye kugira ngo nimba ico wifuza ko tukuyagire ntiwitinye kutubarira kwa gatanu naho tuca tubashikiriza ikiganiro kiba gishingiye ku migambi y'urwaruka n'ibindi byose byerekeye urwaruka kwa gatandatu igisata cy'ikirundi n'ikinyarwanda kirabahitiramo kimwe mu kiganiro kiba carenganye muri iyo minsi mugashobora kucumviriza izo ni zo programme z'ijuru rya Amerika kuri muri isanga kundwi kundwi hari tufise uterera utubarire twandikire VOA radio yacu ni kuri Facebook ubutumwa bwanyu turabusoma twakire Mateso ku yindi murongo wa telefone Mateso ikaze ku ijuru rya Amerika no muri isanga ni Simoni Salomo si Mateso ni Salomo ngo Mateso yagiye ariko turasura tumuhamagare na hari mu Burundi amatelefone atari kora twemerera Salomo uri hehe
ndi butari mu Rwanda
butari havugwa maki
amakuru twe turimo tugarukaho muri iyi minsi navuga twari turi mu ihuriro ry'abafana Afrika mu masaha y'isasa n'igice Pan African Movement twarimo tugaruka kuri ra revolution yabaye muri Niger ariko nubwo ibitangazamakuru ndetse n'ubutegetsi mpuzamahanga bwa imperialiste mu burengerazuba bw'isi na Amerika byita coup d'etat twaje twibaza ariko se ibintu byo gukora revolution ku mugabane wacu abazungu bakabyita coup d'etat kandi bo bakora coup d'etat twebwe ku mugabane yabo bakabyita revolution bakimprime ibitabo bakohereza hano muri Afrika wacu tukiga ni ibintu nyine twaje twibaza ariko tunatekereza uburyo
ba
supportinga
Salomo ubuze ngo bazungu ni bavyita coup d'etat wewe uvyita iki ivyabaye muri Niger uvyita iki
kuko urebye impamba ari revolution ngira ngo nujya kureba uburyo ubufaransa bwafashe kare gace ka West Africa kagafashe muri 1949 mu nyuma y'intambara ya mbere y'isi mu ntambara y'ubutita na Amerika waga na Amerika n'Uburayi utani maze gushingwa ubufaransa bamuhaye kare gace byari ku 14 kugira ngo komunizime yo gukwirakwira muri Afrika kuko urabizi Staline namwe mu mateka muramuzi Joseph Staline perezida wa Leta Zunze z'Abasoviyeti zitarasenyuka kitaraba mu Rusiya mu buryo komunizime muri Afrika ari bwo yari imirasirikira ashaka gutwara kwinjiza amatwara ya gikomuniste mu isi murabizi ko hari n'abaperezida benshi bagiye babizira na Patrice Emery Lumumba wa Congo kegera tuyifata nka revolution kuko ugiye kureba West Africa uyu munsi amafutara 300 yipari mu Bufaransa ku muhanda acanwa na Iran 200 muri yo acanwa na Iran iva muri Niger ariko wajya ku muturage wa Niger ugasanga arakora urugendo rw'ibirometero 5 ajya guhiga umuriro wa telefone
none ivyo nivyo bica bibuza ko coup d'etat mu Gifaransa ni itembagazwa y'ubutegetsi
ni itembagazwa ry'ubutegetsi ariko revolution ni imyundura amatwara nyine urebye ubufaransa bwigarurira karagati ahubwo twe n'abafana Afrika twarimo dukora inonde z'ibihugu dushaka ko nakudita ibyo bita kudita ikomerezamo turashaka kubona Patrice Talon Bene bamuhiritse tugashaka no kubona Alassane Dramane wa Taraba Cote d'Ivoire kudita zikomereza hano muri za Gambia hose dukeneyo izo bita kudita mu resetre yakeneye
ngende ukebuke kugira ngo ntiduhave duha ijambo umuntu ashaka gutera imigumo ku bihugu by'abandi hanyuma wewe iyo uvuga ngo abafana Afrika uri kumwe nande uri kumwe nande muri iyo mugwi uvuga ngo tu ni wowe nande canke niwe kugatswe ka
ni Pan African Movement group na ba member ba Pan African Movement twarimo nyine dukora kantu cyuriye tuganira kuko tujya dura tuganira ibitekerezo
bo mu Rwanda canke muhurikiye muri mu
Rwanda
mungana gute
turi benshi cyane kuko ntabwo twese tujya dubasha guhura imediate ariko tujya dukora inama rusange inteko rusange z'abapanafrikani muvumeshi tugahura ariko turenga 2000
mubarizwa mu byahe bihugu mu Rwanda handi ni
dufite n'imiryango y'abanyeshuri bagiye batandukanye biga mu Rwanda mu mashuri agiye atandukanye dufite imiryango nyine dufite amatsinda duhuriramo ariko twese ibitekerezo biba ari bimwe duhuriramo ariko ngira ngo n'ikindi twamusibaza
oya imbere yo kwibaza reka ubanze mbariye kugira ngo tumanze tumenye uwo tuyaga hanyuma murahura ku mugaragaro muranditswe mategeko canke muri bimeze gute ni ishyamwe rizwi rasha amategeko
ifite n'umuyobozi
ninde abayobora
ifite umuyobozi uyiyobora Pan-African Movement ariho w'umurundi utiyobora dufite n'abanje bagiye baduhagarariye
umugizi banga yitwa gute yatanguye gari yo muvuma yanyu
wenda twikomereza ariko arahari biranemewe no mu mategeko ngira ngo no mu biganiro bitandukanye bajya bifashishwa
ndaza kukurondera mu nyuma mpamakuru hama tuzo yacukumbure turabivyanyu sivyo
ego nta kibazo ariko dukomeze wenda hane twarimo twibaza
mwebwe ngene muri uwo mugwi wanyu
muri iryo huriro ryacu nyine twahoraga tujya tubura tukaganira ku bintu bya politike kuko turabisobanukiwe Iriwa zisimuhugu imuguche tukahuguwe kuwino bia politike hachigie tuga nirao karima tukivaza muri Haiti tukivaza riko Haiti ni ilie mambu Amerika nuburaye bakomeza gutezi na ambara mwisi warangiza bakagumya gukinga abantu ikarita mu maso twibaza
ariko ga Theophile hariho amajambo uri kuravuga ndagusaba kuba kutaza kubanda indafite ivyemezo ko kuvuga ko Amerika n'ibindi bihugu biriko biteza intambara handi urumva ko ijuru rya Amerika ne tubihagaze ko sivyo uti Haiti rero ikibazo cha Haiti mbwa
bya Haiti ngirango n'ujya kureba bira bihugu nyine bihugu birimo intambara hano mwisi nambara ishingiye kuguhanganiramo kw'ibihugu bikomeye ngirango n'uri president Juvenal yishwa mujyo bamoya yazize ko yari marashaka gukorana n'ubushinwa cyane n'uburusiya ngirango yarishwe ni ibintu byabaye ku mugaragaro ishwa n'abantu afite abamurinda jepe guruti hari bitadrisa ni gadi hari ngirango singo ni gute umuntu wibandava hanze akajya kwica umuntu nibigaragaza ko
ugira umunsi mwiza hariho imvugo zawe ijwi rya Amerika tudahagaze kugira umunsi mwiza Theophile
namwe muri abakoroni bw'abashyashya ntabwo twabarenganya kuko ngira ngo radio ni y'abazungu nyo ariko iyo tubonye umwanya tugomba kuvuga uburyo
Theophile ubwira umunsi mwiza Theophile ndumva hari imirongo y'ijwi rya Amerika ikoreramo kubahana ibitekerezo bitandukanye biciye mu kubahana ntidushobora kugumana ku murongo muri ibyo bitekerezo byawe hari kubahana hari ukwemera ko ikintu dafitiye icemezo kidaca kuri no murongo wacu tudasundi aza kukibesha uza canka aza kutubwira yuko uko abivuze atari ko tubahaye akanya kugira ngo tuyage ni kugira ngo tuyage mutubwire ibivugwa iwanyu n'uburenganzira bwo kuvuga ko kugira ico muvuze kuri ko biravugwa ijyanye nariko tutarengeye akarimbikanaka na cane cane mu gihe dafite uburyo bwo kumenya nimba ibivuze ari byo muri uwo mwanya nyene canke guha uruhande uyundi muntu kugira ngo ashobore kugira ico aca yi sigura ko kuvyavuzwe turakira Gildas ikaze ku juge Amerika Gildas uratwumva Gildas ntako uratwumva Gildas ndumva tutako hari wundi ku murongo wa telefone tariko twumva izina bako ratubwira muhinga bwije mu kabunyumva ikaze ku juge Amerika tuyage urinde uherereye uratwumva mukunzi w'ijwi rya Amerika
senda umva
ego uherereye he amakazi na kawe
banyita Edi Theophile mugabo gakuzu mbere ye muri Republika ya Demokrasia ya Kongo mu ntara ya Nord Kivu teritwari ni Masisi ngatira na Rutshuru
ego nuko amakuru tuzaniye ngaho naya
anga makuru sineza cyane kuko turamaze iminsi tumviriza ingene abitwaje ibigwanisho nabo ngo bari kurwana basubiranamo hari ngaba bitwaje umukute w'iterabwoba mu ventre aho Makenga na Sultani Makenga na Bodwe Ngaruye nabo ubwabo batacumvikana na Bertrand Bisimwa ngo tukabona nyine ko hari ibibazo abaturage bo hasi tugiye guhura na byo bikomeye kandi bakabaharanira inyungu zabo bwite n'inyungu z'ibihugu byo hanze naho ibindi ibiryo ku byerekeye ibiryo ekonomi imeze nabi ubu ngubu idolari rya Amerika ritumereye nabi yose ni ibintu bibangamiye twe abaturage bo hasi uretse banye politike n'abaharanira inyungu zabo bibihugu byo hanze bikomakomeye
iyo ntuzenya iryo dolari rya Amerika wudusigurira neza ga idi ingene rimeze ryarakorotse ryaradurya n'amafaranga ya Kongo yataye agaciro canke ribabangamiye gute idolari rya Amerika
dolari rya Amerika itubangamiye kuko ridaha agaciro amafaranga yacu ubwo urabona idolari rimwe yarigeze mu 2500 y'amakongomani ibihumbi 25 by'amakongomani dolari rimwe ugasanga
ifite
agaciro karenze gusumba
ibihumbi
mu cyimbo twakagombye kwishimira yacu
ibihumbi 25 cyangwa ibihumbi 2500
donc de 2500 kwa twe tubara 2500 francs ni dolari rimwe ugasanga ufite idorare 10 afite mave 5000 n'ibari bihombe 25 ngira ndi gusto
yego
ubwo waje mu isoko ngo giye gushaka ibitunga umubiri ugasanga amafaranga adaca maze
urumva ni faranga rya Kongo ryataye
neza ibara ya economy turi mu ndambara ya economy muri gero frontage ngo ni ikibazo kirekire ubwo twashyiramo imitwe zitera bwoba nka za M23 rero nazo ziri gukora ku nyungu z'u Rwanda zikatubera ikibazo
urumva ni faranga rya Kongo ryataye agaciro abo muvugana mu by'ubutunzi aho geza amaso baravuga iki hari migambo ubona iko irakoreka kugira ngo iryo faranga risubire ridugishwa agaciro ga idi
bo nabuga ngo birabananira kuko ntacu bagomba kutubesha babuze icyo bavuga bitewe nuko twagiye kwisanga iyo dukoze analize ushakashatse dusanga nyine ubufaransa na Amerika ari ibihugu bishatse kugira ngo abanyafurika babeho nabi mu buzima budasanzwe icyo kibazo gihari ubwo umutegetsi utashobora kugira ngo afate umwanzuro yitange biramugoye kugira ngo aje kubadirisha cyangwa se aje guhindura iryo dolari iryo faranga rya Amerika biramugoye cyane
kongi Izimana ntakuronka ikigega ca onicita habana ku isi UNICEF kwa gatandatu caragabishije kwikiza cakorera cate mu ntara ya Kivu ya ruguru aho muri Republika ya Demokarasi ya Kongo abanduye barimwo abana 8,000 ariko mubanduye kandi benshi nabo muri Kivu ya ruguru ibarizwamo abanduye bagera ku 21 n'amajana 4 UNICEF irahangayitse ikavuga ko ari akaga cane cane ko harimwo abana ikaba ifise n'impungenge yuko ico kiza cakorera gishobora gukwiragira mu bindi mice itandukanye byifashe gute ivyo vyakoreraga ed
urabona tugeze ubwo tubigiyemo mubishe mubwira mugenzi wanjye urera kujya mu Rwanda ngo hari imvugo mutemeranya ariko ubu ngubu natwe ubwacu dusanga ibi byose tubiterwa iyo ubona ngiyo nani za UNICEF za OIM ago mashyirahamwe yose nuko gagiye gashirwaho n'ibi bihugu bikomakomeye kugira n'ubundi bibonera inyungu zabo ngo n'ugusanga ikirere nyine kimeze nabi indwara zibaho ariko hari uburyo abashimiste bazungu na abashimiste cyane bararuga ikirere ariko ikorera ziriho kabisa ino periode ya ukwezi kwa 8 kwa 7 dusingira ukwezi kwa 9 akenshi duhura n'icyo kibazo bitewe nuko tuba turi muri changement de climat turi kuva mu mvura tukaja mu gihe cy'izuba cyangwa se tukava mu gihe cy'izuba tukinjira mu gihe cy'imvura ubwo kandi n'imiti yabo rega ubundi imiti yabo nta noce yo itumarira kuko ni inyungu zabo rigishe umukozi wa UNICEF umukozi w'umuzungu ari kuza agahembwa buri munsi amadolari 300,000 by'idolari ngo ari gufasha uriya muntu urwaye wazahajwe n'ubuzima bubi ntakire akanapfa aba ari inyungu zabo
hanyuma iyo ibiza nk'ivyo vyadutse cyane cyane nk'ikiza cakorera ari mu Korea macinya n'isukurike rimwe na rimwe ubukene bw'amazi rimwe na rimwe aho usanga abantu bafatanganya isuku n'irihaje muri ivyo vyose abahinga b'abaganga bavuga ko bikwega korera no gukwirakwira kwavyo nta bimenyetso ubona mu mihana itandukanye isuku yakwiye amazi arahari abantu ntibarundarundanye ko ahantu hari umucafu isuku dutembereze gatumba barabara aho vyifashe gute turetse kuja mu za UNICEF n'ahandi kugira turabe inge n'ahandi hatunganije
isuku buri muntu wese azi yuko agomba gukora isuku turabizi tugira isuku ubwo ikibazo n'amazi turayafite bonaye nubwo burya ndacendera 100% ariko amazi turayafite tujya kwishikirira aha kuri Lake Kivu nta kibazo ahubwo umutekano ayo mashyirahamwe dushyiramo umutekano muke kugira ngo inyungu zabo zegere imbere nizo zituma n'umuntu ananirwa gukora isuku se gushaka yari amazi kuko ndi wakora isuku hatari amazi baramaze kukayabura bitewe n'uko aribo baduteza umutekano muke unyungu zabo ko bari kuja kuvura za M23 bakaja kubaha imiti ubwo nzira nyungu zabo barimo nizo zituma ahubwo abantu bananirwa no kwi no kwigira
umunsi mwiza
bakora isuku
Eje ugira umunsi mwiza ngaho muri Republika Demokarasi ya Kongo ndana kugira ko igihe tuvuga ko ijuru rya Amerika tudafata amakuru ashira hasurundi rwego canke arubeshera tudafise ngo rwisigure tuba turiko tugerageza kubahiriza umurongo ngendegwako na karanga mutima kacu ko gutangaza amakuru yimvaho yizewe kandi yacukumbuye biciye mu kinyamwuga tugendera kugira umunsi mwiza
Yego murakoze namwe.
Yego. Turakira kandi Ephrem kuri ndi murongo wa telefone. Ephrem ikaze ku jugi ya Amerika no muri Sanga. Ephrem uratwumva?
Ndabumva.
Eh. Uhererehe?
Ndi mu Rwanda.
Mu Rwanda maja hita Ephrem.
Mu karere mu ntara y'Uburengerazuba.
Amakuru tuzaniye canke ivyo ushaka kugira ushakirije kwe twagutangarije.
Bo numvise amakuru ubushize mw'iminsi avuga ku kibazo cy'impunzi impunzi za nimba ari muri Kongo ntawundi kwibuka neza ariko ngo hapfuye abantu bishwe n'inkongi y'umuriro
hapfuye vyabaye mu vyabaye ku munsi wa vyabaye kuri vyabaye mu mpera zino nzu ni munani bapfuye abandi bane barakomoyeka mu muriro waturi amazarenga amajana ne mu nkambi ya Mushonezo yabavanye mu byabo n'imyuzure bari kalehe ko mu ntara ya Kivu yepfo yego
ngo ni kuvuga ngo abantu bahunze ibiza by'amazi aho bahungiye bahura n'inkongi y'umuriro ubu buhakozwe iki kugira ngo abo bantu bafashwe bifashe bite nimba amakuru aramenyekanye
uko byifashe ubu nti unumenyesha makuru w'ijuru rya Amerika Vedaste Ngabo niwe yakurikiranye ino nkuru uko byifashe ngira ngo azuheza asure kuturabira ariko agishikayo bari bavuze aya makuru y'imiryango igera ku majana 5 igera ku majana 5 basaba ubufasha ico gihe basaba ubufasha uko rero vyifashe vyabaye mu mpera zino ndwi inkuru twayitangaje ejo kwa Mungu Vedaste Ngabo reka tuze dusubire tumutume adusubire kuturabira uko vyifashe kugira ngo tumenye ivyakurikiye
ikindi navugaho muri iyi ntara y'Uburengerazuba ndetse n'ahandi wenda mu Rwanda hari ikintu kitwa izuba ryinshi cyane kandi ishobora ryaratangiye kuva mu kwezi kwa gatanu kugeza ubu abantu benshi bahangayikijwe n'iri zuba uryo usanga rwose ubushyuhe wabuhari bwabo wabuhari ku manywa bwabo wabuhari nijoro byose aba ari ibintu bihangayikishije ibyo bituma rero abantu twibaza ese bimeze bite mu minsi iri imbere wenda nko mu kwezi kwa cyenda aho twiteze ko abantu batangira imirimo y'ubuhinzi sangana n'ikibazo
hajya mutangura guteragira ibitegwa bitandukanye mu kwezi kwa cyenda
mu kwezi kwa cyenda niho imirimo yo guhinga itangira
ubu naho muri mucahe kiringo co gusoroma co kuvanamwo ibintu mu murima
ubu ngubu ibyo gusarura byarakozwe byarangiye mu mezi nk'abirashize keretse wenda ibitinda kwera nko mu gacenda akaba ari ubukonje ariko ubundi imvura mu kwezi kwa gatanu imvura yagiye mu kwezi kwa gatanu kandi igenda iteje ibiza byinshi cyane nko mu karere ndimo Kanyaru aho hantu habaye ibiza bikomeye ndetse no mu karere ka Nyabihu ku buryo nk'agace dutuyemo ni hamwe ubutegetsi bwashyize ibyapa ku mazu bivuga ko ayo mazu azimurwa abari arimo bazimurwa n'abantu benshi cyane ku buryo hari n'ikibazo cyo kwibaza ese aba bantu hazaba kubimura koko ese bizagenda bite ese babimuye babatuze ko ari abantu benshi cyane byose ni ibibazo byinshi twibaza kandi usanga abaturage nta makuru afatika babifiteho
mbega ndakubaze ga mbega Ephraim iyo hageze igihe nk'iki inye urana uravuze uruzuba n'abatandukanye bandi za rurindo batubwiye ko uruzuba ari gwinshi muregera inzego mukabaza tuti cyane cyane baba agronome babize ivyo kurima harajamo n'ivyihindagurika gibihora byumva ariko muregera inzego kugira ngo musabe impanuro y'ico mukwiye gukora n'ivyo mukwiye gutera mu giruzuba rubandanize kugirana n'imwatera ibiharage n'ibizokwitwe n'izuba ngo mube mutaye umurima wanyu wose hari kujamwo ikindi gitegwa gishora gishora kurinda izuba byoroshe cyane barababwira mutaze kubasaba
lo baragerageza bakatubwira ariko nabwo uko tumenyereye gukora ibintu akarere dutuyemo na akarere k'imisozi miremire uko byagenda kose ubwo ibihe byo guhinga ni bimwe ntibishobora guhinduka kubera ko imisozi ntago kuvomera ibihingwa biba byoroshye mu kibaya nawe ushobora gusanga amazi asa naho abaye ari kure nk'ayo mu nzuzi ntabwo ibintu byo guhinga mu zuba rwose abantu babikora ngo bazabishobore.
Urakoze ugira umunsi mwiza Ephraim ngaho mu gihugu cy'u Rwanda wakoze kudusangiza amakuru avugwa mu gisata cy'uburimyi by'ihindagurika ry'ibihe n'ingene biko murabyitwara. Mugira umunsi mwiza.
Yego murakoze naho ubutaha.
Yego twakire Miracle ku wundi murongo wa telefone Miracle ikaze ku ijwi rya Amerika. Miracle uratwumva? Uri kura twumva kuri telefone uri kuri ku murongo wa telefone batubwiye ko ubwo hari ari Miracle Melissa ariko reka twumve ko ari we uratwumva Miracle twumva Miracle tayiko turamwumva turasigaranye iminota 9 gusa kugira ngo dushobore kubakira twabwiye ko abavyipfuza mushobora no kudusaba uturimbo tw'imidigi itandukanye kugira ngo tubafashe gutangura neza kuwa mbere hari benshi mwumva ijwi rya Amerika muri ku ngendo zitandukanye tubifurije kugira ingendo nziza nimba muriko muratwumva muriko muragira ingendo akaririmbo muriko murumva n'akaririmbo ka Estanish no muririmbyikazi zo mu Rwanda kitwa Ntunkoroge.
Today I have a plan. My time, I'm bonaya
Esther Nice ukabikora twumva utubabariye mvuze ngo urumurimbyikazi wo mu Rwanda ariko urumurundikazi mu karimbo kawe Ntunkoroge. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu minota 6 gusa turaba tusozere kino kiganiro cuno munsi ikiganiro ni muri isanga akanyi no musitwa akabaye kugira ngo tuyage mutubwira makuru avugwa iwanyu ayo twabatangarije ico muvuga ko yatandukanye turakira Marc Marc ikaze ku juge America no muri muri sanga dusangira iki yago
bego mwagize neza cyane
uri he namwe muherere twebwe turakomeye inzwi iratanguye neza turizera ko izo sozegwa neza uherega Marc
neza neza magaze igihugu cya Sudan y'epfo cyangwa Juba
Juba havugwa maki
mu cyamake na mahoro twashima mutekano meze neza akazuba karaka neza ibyo usanga bimeze neza
akazuba karaka neza mbwawo ku yindi mice itandukanye ariko aravuga ko uruzuba ari rwinshi muri Sudan uko ryaka aho onye Juba niko ryari ririko riraka mu myaka ya hera canke naho nyene hari ivyahindutse
kuvuga bahaje kuva kare bavuga ko izuba ryaka rwose rwo ku rugero rwo hejuru nubu ariko riraka mbwawo kandi rikuze ariko si nka kare ubu uritebije kandi ndanga abantu seyeze
Ego nuko rero hanyuma aho Khartoum aho Juba ibibera Khartoum hari ingaruka z'abagiriye ko
Juba nta ngora kanino byagize ibya byagereye Khartoum by'umutekano muke byahereye iyo nyene uri Juba nta byize kuri hasi kuri cyo twashimye na
ayandi makuru rero wudusangiza yo ngaho cyane cyane ubudandaji ndazi ko ubudandaji bukorerwa ngaho ari bwinshi byifashe gute iby'ubudandaji iduga ry'ibiciro mwebwe hari kibakora ko ifaranga ryateye agaciro rya nino muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu Burundi n'ahandi mwebwe siko biri tubarize muri make mu by'ubudandaji
mu majambo make iby'ubudandaji byifashe neza byerugiye kuraba amamodoka yaza n'ibintu manini manini yava muri Kenya yava mu Buganda n'ukumunsi yaraza iby'ubudanda bimeze neza ariko nk'uko wari ubivuze ibintu by'ibidandazwa biraduga bikamanuka bivanye n'iki n'ifaranga ry'agaciro ifaranga ry'agaciro ubungubu bigeze ku bihumbi iyo umuntu yaronke idorari ijana bisaba kuba ufise amapawundi ibihumbi ijana n'ibihumbi bitatu hejuru ariko kare kwandere n'abaho rariri ku mirongo ine na ari byoroshye ari kurumba ku bishari komera
Nuko urakoze Marc ngaho muri Sudani turamukiriza abarundi n'abanyarwanda bariyo turifuza kuzora twumva amajwi yanyu mu gaterera ivyumviro bitandukanye mu biganiro vyacu bitandukanye sivyo
Yego namwe muragize neza ko duhamagara koko abarundi bari nani benshi abanyarwanda bari nani benshi abazande bari nani benshi abakenya ni benshi abasuda bo muri Ethiopia ni benshi nabo muri Somalia sasa ni cyane
ahanini imirimo mukunze gukora ngaho ni nk'iyahe
imirimo dusabwe gukora si mu maduka kandi nkora na muri Somalia
ikibazo cama kivugwa mu bindi bihugu aho abanyamahanga bakora imirimo bakibasigwa n'abanyamahanga baho muri za Malawi biravugwa cyane kuko bavuga ko babatwara uburyo bwabo bundi bwo gukora mwebwe ngaho nikibaraba ntakiriho
oya ahana kiriho kabisa no kuvuga umuntu umuvuganya kazi murabarangura kazi oya ukwezi guheze baraguhemba neza ari ibyo ku munsi ukoze baraguhemba neza nasanze polisi yino utwaye urubanza ugiye kuvuga ati naka namukoreye yaranyuma amahera aya ni kibazo kusa baramuhana bivuye inyuma
urakoze cyane urakoze cyane Marc ugira umunsi mwiza
yego mena mu yego muragize neza cyane kubera ko tugakunda gukurikirana inkuru zo kuri radio kenshi bashoboka cyangwa bashoboka kabisa
urakoze cyane rwose ni nuko
dutengera na Nigeria kandi mu bihe bitoroshye
urakoze ugira umunsi mwiza ngo muri Sudani y'Epfo akabari ego akabari no kwimarka duciye tusozerira marka di Juba duce dusozera kino kiganiro muri sanga cyo munsi ni kiganiro mumvise cyari cahaye akajyo abakunzi b'ijuru rya America kugira ngo mutubwire amakuru avugwa ayiwanyu ikiyago ntigiherera aha reka tuje kuri Facebook yacu ari VOA radio yacu mandanye mutwandikira mutungikira ubutumwa ku nguru zitandukanye twabashiriye ko nari Diane ni nahazwe nabategure no ngirinda bashikiriza muri sanga rino munsi karakaneza ntangere kuri je ko kubana namwe akanyamuneza ntangere kuri je ko kubana namwe Nadia taha n'abanjenyeri babiri bafatikanije mu hinga bw'ivyuma kugira ngo amajwi abashike nawe nyene bakoze slowly ngasikare karabaryohera mu kurindira ko muca mukurikira imbi biganiro vy'ijuru rya America.